Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi ni mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, kongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abo tuzindikanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Abantu bane bapfuye, abandi batari bake bagakomereka igihe imodoka yo mu bwoko bwa bus yari batwaye yaseke bombe yaritezwe kwibarabara mu buraruko bw'igihugu cya Kenya kuri uyu wa gatanu. Ako karere gasanzwe kageramiwe n'ibitero bikorwa n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabab. Umutegetsi mukuru ajejwe umutekano mu karere ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Kenya, Mohamed Saleh, yatangaje ko iryo barabara ryari ryarahagaritswe gukoreshwa ku mvo z'umutekano. Umuhari Al-Shabab ntiwitiriye buno nyene icyo gitero. Yamara akarere ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Kenya karaberamwe ibitero bitari bike by'amabombe aterwa ku mabarabara bisanzwe akenshi byitirira umuhari Al-Shabab. Tuse ku bitero nk'ibyo byahitanye abantu bashika kuri 50 mu ndwi ziheze. Abenshi mu baguye muri ibyo bitero bakaba bagizwa hani n'abapolisi hamwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza akorera mu ikambi rinini cyane ry'impunzi ry'Dadaab. Hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko amatohoza ariko arakogwa ajyanye n'uko yakomboye James Comey yarashinzwe kuyobora ikigo FBI kigiye cyo gukora amatohoza ku byaha. Ibyo Perezida Trump yabitangaje inyuma y'ikinyamakuru Washington Post gisohoreye inkuru ivuga ko Robert Mueller ariko akora amatohoza ku bijyanye n'uburyo Jared Kushner, umukwe wa Perezida Trump asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru wiwe, yakoresheje amafaranga. Ayo matohoza akorwa kandi kuri Perezida Trump ku bijyanye n'uko yoba yaragerageje kubangamira ubutungane. Abashingamateka batandukanye batangaje ko Perezida Trump yarakwiye guhagarika kwandika ku bijyanye n'amatohoza ariko arakorwa ku Burusiya. Mugihe bamwe bagabisha ku inama nshingamateka yohagarika Perezida Trump ari hamwe agerageje gukura Rod Rosenstein icegera cy'umushingwamanza mukuru, umushikiranganji w'ubutungane we amenyesha ko akiri kare kugira ingingo nk'iyo ishobore gufatwa. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyatangaje kuri uyu wa gatanu ko igitero cy'indege giheruka kuba mu buseruko bwa Afghanistani cyahitanye umutegetsi akomeye w'umuhari wa Leta ya Kiyisilamu. Iryo tangazo rivuga ko uwo mugabo azwi ku izina rya Jawad Khan yari umuyobozi mukuru ajejwe gutangaza amakuru mu ishami rya Khorasan rizwi ku izina rya ISSK. Icyo gitero cyabaye ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu mu karere kari karimwo abagwanyi b'uwo muhari basanzwe bafise ibirindiro muri Siriya. Abasirikare ba Amerika bavuga ko Khan yari umuhinga mu by'amakuru kandi ko yahora adurumbanya itumatumanako ry'amakuru muri Siriya. Bakavuga ko urupfu rwiwe ruzohungabanya ibikorwa by'uwo muhari rukagabanya iyinjiza ry'abanywanyi bashasha hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba mu mahanga. Abagabo batatu b'Abanyepalestina bakoze ibitero kuri uyu wa gatanu hafi ya Yeruzalemu bica umupolisi w'umunyisraeli imbere y'uko bicwa n'abajejwe umutekano. Abategetsi batangaje ko muri uyu mwanya nyene habaye ibindi bitero bibiri hafi y'igisagara cya Damasiko mu kibanza gisanzwe gicamwo Abanyepalestina bavuye gusenga. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe abayoboke b'idini rya Kiyisilamu bari mu ndwi yabo ya gatatu y'amafungo y'Iramazani. Ikigo kijejwe umutekano muri Israeli cyatangaje ko Abanyepalestina batatu bafise imyaka ya 18 na 19 aribo bahasize ubuzima. Abasore bompi baturuka mu gisagara kimwe cya Ramallah muri Cisjordani bakaba bari bamaze gupfungwa muri kahise bivuye ku bikorwa by'iterabwoba. Israeli yagirije abategetsi ba Palestina ko bakokeza intambara. nyamara abategetsi ba Palestina barabihakana bakavuga ko ibyo bitero bikogwa n'abanye Palestina bafise ishavu ry'ibibanza byigaruriwe na Israeli. Abahinga mu bijyanye n'iperereza rya Leta Zunze za Amerika barafise amazinda ku makuru avuga ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiislamu Abubakar al-Baghdadi ashobora kuba yarishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cyabaye mu kwezi guheze. Colonel Ryan Dillon, umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa bya gisirikare kuri Leta ya Kiislamu, avuga ko muri kino gihe badashobora kwemeza ayo makuru. Ni mu gihe igisirikare cy'u Burusiya cyatangaje kuri uyu wa gatanu ko ibitero by'indege z'ingwano zacu muri Siriya byabaye mu mpera z'ukwezi guheze byahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiislamu bishobora kuba byarahitanye al-Baghdadi. Itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi b'u Burusiya rimenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano z'u Burusiya byabereye hafi y'umugwa mukuru wa Leta ya Kiislamu Raqqa byahitanye abari muri mu nama kandi ko al-Baghdadi yarimwo. Abategetsi b'u Burusiya bakavuga ko bisha abategetsi bakomakomeye cyane mu by'igisirikare batari bake ba Leta ya Kiislamu hamwe n'abagwanyi mu bya gisirikare batari bake n'abagwanyi bashika ku 300 bari babakingiye. Mu gihugu cy'Ubushinwa harabaye igitero igitero mu ishuri nako ry'intango rya maternelle gihitana abantu 8 n'abatari bake bakomeretse ku muhingamo wo ku munsi wa 4. Icyo gitero nk'uko byatangajwe n'imenyeshamakuru bikorera mu Bushinwa cyakozwe n'umuntu yari afise ingorane.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC uvuga ko tubareke mukurikira ikiganiro
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyane.
Nongere ntuti bakunzi ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yanini kiza kuba gishimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika wahimbajwe kuwa gatanu igenekerezo rya 16 za kuno kwezi ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Uwo munsi wahimbarijwe ku mugwa mukuru Bujumbura aho rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana New Generation ryaronkeje bamwe mu bana b'umwibarabara batari banditswe mu bitabo by'amakomune impapuro z'amavuko. Umenyesha makuru wacu Elo Jurika neza niwe yakurikiranye ino nkuru.
Murugwa Beza Ndwaye Evangeline Austin Twagiramungu
ahani mukigo cy'ishyira hamwe New Generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura. Bamwe mu bana bahora ba mu ibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko. Muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11. Inosa bahati kakuwe mu ibarabara haraheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango. Kabwije ujya Amerika ko kiyumva nico kibaza urupapuro ruzogafasha.
Yumva neza kubera igihe nararuronka sinari nzi ko ndi umwenegihugu. Ramfasha ko kumenyekana ko ndi Umurundi hamwe naho nogenda mu bihugu byo hanze burinda kurusaba. Rurampaye agaciro ko rumfashije kumenyekana mu Burundi kwariho navukiye.
Eka naka kana kakigeme nako nyene k'imyaka 11 kanejerejwe no kubona kanditswe mu bitabo by'ingo n'imiryango. Nubwo imyaka gafite ari mike kibona mu bigero
zufasha igihe nyangire mariage uko shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavye kubufasha igihe ngiye mu kigo cyo hanze cyofasha kugira ngo nke karangamuntu ufise urupapuro rw'amakuru.
Bahati nawe arafite icyo akeneye kuzoba niyamara gukura.
Je mu buzima bwanjye nifuza kunza ubu mu minisi umuminisitiri ajejwe by'abana bo mu ibarabara wo kubafasha amagara yabo kuguma ameze neza atawundi yatotezwa uwundi.
Mu baronkejwe impapuro z'amavuko harimwo n'imisore nk'uyu w'imyaka 20 navuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi.
Navutse ntabona papa, mama nawe nkiri mutoya sana carana, uvukana bituma uyinga muri komine butihinda, canja mu barabara gimuyinga, n'ukuri nyumva nezerewe cyane gose, niyumva umva nta kuno none abivuga, nta kuno nabivuga kuko gese nari nzuko nzururonka, nari nzi uko brema tuzohura nabo ngo bandosura urupapuro,
mbona no mazo akamwe mukasomeka.
N'ukuri brema n'ukuri ni byiza biranezereye.
Tedi harushimana umuhuza bikorwa mu New Generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumviye ico gikorwa
mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanzwe ari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nibyo baraza amatazerano yabo canke arashaka kuba izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi ama rero kuba uri umuntu urashaka kuba ufite ibyo ufungura ibyo wambara mugabo udafite urupapuro rw'amavuko kuko niko urupapuro novuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobore kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva ni urupapuro mwendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rushaka kumutuma ahabwa ubwene gihugu
ariko harusha imana hari ibintu bibiri bimubabaza
no munsi ari ababyeyi bareka abana bakaja mu ibarabara abandi nabo byo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mu ibarabara neza umwana akagenda agasega amahera mu nyuma ayo mahera ronse agacasha ugasanga umubyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya bya naviro ugasanga nk'abajejwe umutekano ntavyo wabona neza mugabo nk'akarero ku mubyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umubyeyi yarakwiye guhanwa iyo rero ni nkambamya mbere intambamya kabiri duhura nayo nabana nyine ubwabo bizi mu ibarabara hari imigwi itandukanye abana adufatiye ku myaka yabo bafise rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashika imyaka 20-25 urumva uwo kugenda kumubwira ngo urashaka kuva mu ibarabara ntavyo yumva kuko ibarabara idafise ubuntu yamugize nabi ntandero agira
kugiye ndero ntigenda akagirire ubushyanganje bagateye akazi na muntu n'abahanye agateye akabana hari umukenyuro bumvikanye Martin Izabandi umushyanganje wagateye akazi na muntu
twara kuzinama n'abantu bose byega turumvikana tubizobikora aha turi muri programme yaho bajya abantu dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo byo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogirije dukoze amasosiyete twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabyo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo birasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo byandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi kuko twasanze benshi bafite abavyeyi bafite imiryango dusanga bo nabana bipfira rimwe barabara si benshi
mategeko mu Burundi ikiringo ntarengwa cyo kwandikisha umwana ni imiti 15 uhereye ku munsi avukiye ko ariko iyo miti imaze kurengana nubwo umwana amaze gukura aremererwa kwandikwa yafite ababyeyi cyangwa ari impfuvyi umuntu wese akuze ashobora kumwandikisha gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu mabarabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati y'5,000 nk'uko bishyikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira abatarandikwa mu bitabo by'ingo n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana Eroje uri kaneza Bujumbura hiju rya Amerika
tukiriko turavuga iby'umunsi mpuzamakungu hari umwana w'umunyafrika hiju rya Amerika twashimye kubabwira ubuzima bw'umwe mu bana bo mu ntara ya Mwaro baciye mu buroko apfunganwa n'abantu bakuze uyo mwana twahaye amazina atari yo tuvyumvikanye n'abavyeyi biwe kuko atarakwiza imyaka yo kuvugira ubuzima nk'ubwo ku maradiyo avuga ko gufungwa uri umwana ari amahano ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Raisa Lilian inamahoro
Vyizigiro Blaise ni izina ry'iryomekerano duhaye uno mwana bitewe nuko amategeko ataturekurira gutanga umwidondoro ukwiye wiwe uyu mwana afise imyaka 15 yafunzwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho yagirizwa kuba yarivye umufuko w'ibiraya aravuga mabi yakorewe nabo bari bafunganywe bamuruta imyaka mu gashoka himwaro
kewe nari umwana mutoye urumva aragawo aniniya kandi baturuta baravuta bakankarira nyene muri iryo joro ngo duhamera yabuje nanja tamafis ashatu suka kamati kwati kuri mudu zose urare kwisima rero impuzu nata batitwaye okay bashobora kugwa impuzu hambara nyene nyamba tumye nyamba zitose utambaro ucyuzo kare mu gitondo ugakubura rero buke je wacanze na 2000 cyamba ndaba hage de gutu ko bitanaho batani ngo nakaduko bitakunyo namasha atano mazu bakako ati icyarangaho kenye cyara jenga cyambuka tembe yasha umenanje bageranye babo cyo gatwaza mu joro kuraba bashaka kuvuga ati hagira umuntu mwica urabakomerana cyacyo yikendo
uyu byizigiro Blaise abandanya avuga ko bitari choroshe kugira yemeregwe guhenge ku musaya atekaniwe ikitavuzwe ni ngeso mbi bahigira
ageze mu ijo kadaumva aragufukuye akoshite hasi adutwara uburenge titwebwa twifute aho rero nyine bakumwakobita akobita ko turabareka ngo bakaryama ngona twe nibururuke tena rari hantu ndyama ku munsi amjatana kirinda ntizihujemwo imbere yanjye harata akabo harebe cyamba nyine bitisoneye bato atwara mu ijoro tukyamye hakiwe nasubiramo nyine avuga ati jewe hantu hamwe notaha ingeso mbi sinoshika mu bandi bana hamani cyari mu bandi kino cyambona uko nocamba igikoko
hambavu y'umubabaro w'uyu mwana n'umuryango avamwo warahagiriye imvune umuvyeyi wabyizigiro agira ati
ivyo ndamukiriye hari naha tabi kukubera ngo baramwatse amahera yawe utitabye nari mfise urumva ibyo natekera byose ntibabimu nari merewe nabi mu mutima ntagira atarapfuye ndakumva bampamagara ati ngo mujyane ku maziko hanyuma imana mbonera munzani ndashimira uhoraho
ubukene bwugarije imiryango butuma abana bafunzwe batoroherwa kuronka bababuranira aha ni mu gihe amategeko atemera ko umwana arenguka imbere y'ubutungane adafise umuhagarariye Gamaliel Niyonkunda umushingwamanza w'ahimwaro asanzwe aburanira abana bari muri zingorane avuga ko biba ngombwa ko ababuranira ku buntu kugira dosiye zabo zinyaruke
naciye mfata ingingo yo kuza ndafasha abana mwe nabo muri ayo madosiye mbere ataca umuntu arinze kubasaba kubera kenshi na kenshi usanga ataca afise bikora ko kandi ugasanga tano wundi munari ariko arabikurikirana rero kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza aburanishwe uko amategeko abitegekanya yumvirizwe mu mwisanzuro ntangere ariko nuko kenshi na kenshi iyo bikiri mu matohoza usanga ata wundi muntu n'umwe afasha kugira ngo arungike abashingwa manza bafasha abo bantu rero bigaca bigorana
ku ruhande rwo baharanira agateka kazi na muntu basaba leta ko yokora ibishoboka aba bana basingorane n'ubutungane bakajanwa mu bigo byabo batarinze guca mu mabohero y'abakuze David Ninganza n'umuyobozi w'igisata kijejwe gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe gitaho ineza y'abana Sojepay
uyu munsi bari kureba imiryango yabo ingorane bavize rero ubu nizo kuvugana n'ababyeyi babo nizo kuvugana n'inshuti zabo nizo kugira ngo ababo bamenye ingorane bafise mu Burundi birazwi yuko amabohero adafise ivyumba by'abana twakorera hamwe tukaraba mbega niki cyokorwa kugira ngo umwana ntiyigere atransita n'umunsi umwe mu ibohero kanaka ntamareyo n'amasaha abiri ave mu minwe y'umupolisi ave mu minwe y'umumajisitira muri parke agenda ubwo nyene muri centre iyo byagenewe aho rero
tumenyeshe ko mu Burundi harugwa abana 84 bafitanye ingorane n'amategeko bafungiye mu bigo bitatu byagenewe gufunga bene abo bana muri byo harimo ibigo bibiri bifungirwamo abana b'abahungu ari byo Ruyigi gifunza abana 43 icarumonge gifise 32 mu gihe icagenewe kwakira abana babigeme co mu ntara ya Ngozi gifise abagera ku 9 mu ntara ya Mwaro Khaisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika
Tuti bakunzi muri kumwe natwe tubibutse kwiye muri ko murumva ari radio y'u Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuba twumva muri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu gihugu cy'u Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce kuri rugago kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na kuruga kwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu hakaba ari ico mushaka gushikiriza kuri kino kiganiro wanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu sahindwi no ku wa gatandatu nkano mangu mutwandikire utu email kuri adresi yacu radio yacu @gmail.com
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Turacyari mu kiganiro Iwanyu mu ntara tugira tubandanirize mu ntara ya Rumonge ivugwamo imyidogo y'abarinyi b'ibiti badatahura ingingo yo kubanza gusaba uruhusha mu ntwaro imbere yo guca ibiti biri mu bitara byabo mu ntwaro bati iyo ngingo ibwirizwa kubahirizwa kugira ngo dukingire ibidukikije abanyagihugu nabo bati ibiti ni rwacu ntawe twari tubwirijwe kugisha inama imbere yo kuvyikora ko Alai Vilankunda niwe yacijyanino ino nkuru.
Benshi muri abo banyagihugu bo ku mutumba Mubanza zone Muyama bavuga ko ikibazo cyo kutaronka uruhusha vyihuta rwo guca ibiti bitereye mu mashamba yabo kiriko kiratuma basubira inyuma mu kwiteza imbere. Abo banyagihugu bagafatira kuko ari navyo bari basanzwe bikora ko mu kubigurisha maze uburyo baronse bukabafasha kwitunganya mu byo kubaho no mu gutegura iyindi migambi. Abo banyagihugu nkuko bavyivugira ntibatahura impamvu bategekwa gusaba uruhusha kandi ibiti biri mu matongo yabo. Uyu ni umwe muri bo.
Ngingo cyo kuntu no byumva sinaho kuntu babikuza kandi urumvise ni gwawe wabiteye ko kandi nivyo biti ni gwawe nkajewe ndiko ndaraba mfite nk'amaye gitari nk'atatu mu kubitera nakoresheje amahera abakozi babiteye nabahenze amahera urumva bisagwa yuko no bica nabice nokura ko kwa ya mahera kugira nabe nanje ko ari kintu nokura ko arakanyungu noronka kwa bamutaye nakoresheje kugira ndabitere je ikintu nifuza nifuza yuko borekura bakareka gufatira umuntu guca ibiti yateye kubera jembo na atakamara yuko bimufatira kandi nawe ari byo bimugira akamaro.
Ikindi bongera ko nuburyo bakoresha mu kuja kurondera urugo ruhusha ariko ntibashoke baruronka vyoroshe bikabuko mu gihe barongoye imitumba nabo nyene barinda gusuzuma ko impusha bahawe zivuye mu ntara ziba zemejwe n'abajejwe intwaro muri komine. Kubwa banyagihugu ugutewa kubaronsa urugo ruhusha gutuma basubira inyuma. Leoporo niyo nkuru umwe muri bo avuga ati
tutegereza kubanza kwiga intumbero yo kubaho biratugora cyane ruraturuhisha kumfite zibiri hegitari zibiri tuzoragirika kubera gace usanga ubwiye nawe ngo ntwara ngo zororera urumva izo ni ngorane zishikira bene gihugu bato bato.
Uko ibintu biri bisa nuko bica intege abo banyagihugu zo kubandanya biteza imbere mu kugwiza ibiti mu matongo yabo. Kubwabo ingingo mwene iyo yategerezwa gufatwa yisunze uko babayeho. Yakobo Manishimwe ni kwa vuga
ni ngombwa yuko haje nk'izo ngingo shaka kubisigurira tukabimenya tukabitahura nka twebwe ho nyene nk'ibintu byerekeye nk'ishyamba byo guturira no hambere urashe kuvuga ati je ndafise igikumba cyanje kandi mu minsi irimwe kizongera akamaro kwasanga nawe uri kora homba mu bintu na utazi uyu burya abantu nk'ene twebwe cyara tutize ariko kudusengera bakaba ko natwe ejo nejo bundi cyara kwe kugira akamaro kwintu ibintu by'ibiti.
Tumenyeshe ko ingingo yo kurinda gusaba uruhusha rwo guca ibiti ku bafise ibitara byavyo yashinzwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara mu mwaka uheze. Naho biruko umuhanuzi wa mustaneri wa komine Buyengero Julien Karame ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aravuga uko iyo ngingo iri kirahinyanyugwa kugira ngo abanyagihugu bashobore koroherezwa.
Ndikuvuga uwo duha uruhusha rwo guca ibiti abanza gusaba uruhusha rwatewe ko igikumuna nyakubahwa mustaneri ndetse na buramatari w'intara birashika banatwe baratubwira yuko izo mpusha bitoroha kugira ngo bazironke kuko barashobora kuza ngaha ku ikomine tukabashirira ko sukuve twe tukabasinyira ariko kugira ngo bashobore kuronka buramatari w'intara naho birabagora kuko yama yafatiriwe n'amabanga menshi. Mustanteri yaratubwiye ko bahavuye tumaze kumushikiriza ico kibazo yahavuye avugana na buramatari w'intara nawe aremera yuko agiye gutanga delegation de pouvoir ku bazoba bahari bashobora kwakira abo bantu bakabatunganiriza. Uwo ba akeneye guca ivyo biti ico gikorwa cyo kurondereza mpapuro agitangura imbere y'igihe azagere aho yikora kuri ivyo biti vyiwe yamaze kuronka za mpapuro mu gihe kiba gitekanijwe n'amategeko. Twayifashe mu ntumbero yo kugwiza kugira ngo abene gihugu ntibahonye ibidukikije ntibahonye ibiti kugira ngo uwuciye igiti neza neza twereke yuko afise ibindi azosubiza.
Iruhande y'ivyo abajejwe intwaro babandanya bamenyesha ko bagiye gukomeza amakomite akingira ibidukikije mu mitumba yose. Ayo nayo akazokwa amafisi igikorwa cyo kugenzura ko abafise ibiti bitereye mu matongo yabo batariko barajuragizwa mu mpusha baba bahawe. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Arakoze Alan Yves Irankunda mushobora gusura kumviriza zino nkuru zitandukanye twabashikirije muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome nkuko bisanzwe turabatahiriza abanyu uno munsi rero turaza cyane gose guha ijambo abana batandukanye mbere ko twakira uwa mbere ni The Ben aturimira akaririmbo Habibi.
Habibi, come close, sweet Chio, Mokire. Este wabuzuko wazonde mami. Nukuri singiri ho. Hoya yeti nibuka. Ukona baga onara kumenya. Tariki yari nyingi imitima ya urata hoya hoya nata kunwara shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ikiza jose na
kaba dufite umwana wa mbere ari ku murongo mwiriwe neza urakomeye yego tuvugana nande akima na Kenny Kenta utwa kuri ega Kenta igitega quartier karehe gifashe gute ngahe igitega ga Kenta rimeze neza mwaratanguye uruhuko canke muriko murabyitegurira muriko murabyitegura mugeze mu kiringo nyabaki cibibazo umusi wahariwe umwana w'umunyafrika ukubwira iki ufata gute hari cyo wumvusha kubwira abandi bana b'abanyafrika batandukanye bari ku isi cyane cyane abandi bana mungana bari mu makambi atandukanye hari ingeso mbi usanga mu bana bakiri bato gakenta nagira abana bakiri bato kenshi usanga nk'uko babivuga barabamarayika atamakosa bakora n'utwari tugeso tugwiriye cyane mu
hariho abayakora
hariho abayakora nk'ayahe nk'akarorero
kugambararira ababyeyi kugatunga ku ishuri mu byo abayakora
akenshi gakenta iyo tuvuze umunsi mukuru barumva cyane gose ikintu citegeko no kuvuga ko umwana ategerezwa kubahirizwa mu mateka muranga haba kuja kwishura haba kugira iki iyo uravize agateka k'umwana ngaho igitega ubona vyifashe gute uhereye kuba nawo mwibarabara ukaja kubana muhira aho bataha ubona vyifashe gute
hariho abusanga batasaho bataha baraba abamugasanga n'abasima kandi ugasanga bakora ibindi bintu atabizwiye
ego nuko Kenta rero tukureke wifurize umunsi mukuru mwiza abagenzi bawe ufise ku mutima kuko uno munsi ni gwanyu
niho uyitwa Reira Mateo Sam, Kenza, Loem, n'abandi bana bose banzi
ke. N'abandi bana bose bakuziwe ukabifurije no munsi kiga Kenta. Ndeka Kenta mukanya duce dushiramwe abatwumviriza kano karirimbo twongere duce tugatura abana bose aho bari na cane cane abo watahije tugushimire cane gose Kenta kuri kano kanya tumaranye twibutse ko uri mu ntara ya Gitega urakoze cane ushimire n'abavyeyi bagufashije kugira ngo dushobore kuvugana no nuko rero ncuti bakunzi bijwi rya Amerika ndonga hatugomba dusozere ikiganiro cyacu makoze mwe mwatwumviriza muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi dusaba imbabazi abana ku telefone twabo tutariko turacamo neza ariko tubipurize kubandanya baruranirwa mu byo barimo no kubahirizwa mu mateka yabo nkuko bitegekanijwe yakoze makbili ya bero yari mu bihinga bw'ivyuma bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye ku nkuru zitandukanye badushikirije yari Diane nahaze mari kumwe kuri micro ndabahisango ku munsi wa mbere nkaho twari twahereye mugire weekend nziza
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa